ijwi rya Amerika. Amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse na mwese mwateramanye n'ijwi rya Amerika mukivyuka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ni Orion Itangishaka ateramije ibiganiro byo kuri Musaha. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu kira gitegurwa mu Burundi. Guhera saa 12 naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki. Turabararitse mwese. Dutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse mwese nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankusi ubasuhuza, ni igihe ubagezaho amakuru. Ibirego ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku basirikare b'amahoro ba ONU n'abakozi bayo birimo kwiyongera. Ibyo birego byatangiye gushyirwa mu majwi mu mwaka ushize wa 2015, nubwo mu ngamba zawo uwo muryango ugaragaza ko utihanganira na gato ihohotera nk'iryo. Nk'uko raporo nshya y'umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yashyize ahagaragara ejo kuwa gatanu ibivuga, hari ibirego nk'ibyo 99 byo mu mwaka ushize ugereranije na 80 byo mu mwaka wa 2014. Ibyinshi ni ukuvuga 69 byatanzwe ku basirikare n'abapolisi, ahantu 9 ubu hari abasirikare ba ONU n'ahandi hamwe basoje ibikorwa byo kubungabunga umutekano. Mu zindi nshuro 30 haregwamo abandi bakozi ba ONU. ONU yashyizeho uburyo bwo guhoza abahohotewe, harimo amafaranga y'impozamarira n'uburyo bwo kubafasha mu kubashishikariza gutanga amakuru ku byo bakorewe. Iryo hohotera ryakozwe mu bihugu bitandukanye harimo Repubulika ya Centrafrica, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Haiti, Liberia, Cote d'Ivoire, Mali, Sudani y'Epfo no mu birwa bya Chypre. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo nta mubare ushyitse w'ingabo itanga mu butumwa bwa ONU, itanga ibirenga 1/4 mu mafaranga muri departoma ishinzwe ibikorwa byo kubungabunga umutekano, ibigenera ku mwaka miliyari 8 z'amadolari. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rirarega umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kuba ubwira impunzi ngo ntizize kuri uwo mugabane w'isi. Avugana n'abanyamakuru ejo kuwa gatanu hari Buruseli mu Bubiligi, umuyobozi w'ibiro bya HCR mu Burayi Vincent Cochetel yavuze ko 91% by'abimukira bagera mu Bugereki baturutse muri Siriya, Afghanistan na Iraq bahunga ubushyamirane kandi ko batababaje gushaka akazi. Ati ikigaragara kandi gitagwa neza Uburayi nuko impunzi zikiza mu Burayi kubera intambara mu bihugu bituranye nabwo bitarabonerwa ibisubizo. Kojeteri yasabye hakomeje abandi bashobora kujya mu Burayi mu buryo bunyuranije n'amategeko, abahunga ibibazo by'ubukungu n'abandi bimukira kutaza mu Burayi. Ati mwikumva abashaka kubakuramo amafaranga, mwishaka gutakaza ubuzima bwanyu n'amafaranga yanyu ntacyo bimaze. Akomeza agira ati Ubugereki cyangwa ikindi gihugu cyo mu Burayi nta na kimwe kizemera ko abantu babyambukiramo. Itegeko mpuzamahanga rivuga ko abantu bahunga ubushyamirane bafite uburenganzira bwo kwaka ubuhungiro. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rivuga ko umubare w'abantu bahunze Uburundi kubera urugomo n'umwuka mubi muri politiki, uwo mubare ngo warazamutse umaze kugera ku 250,000. Umuvugizi wa HCR Melissa Fleming ejo kwa gatanu yavuze ko inkambi zirimo kurenza umubare w'abantu zifitiye ubushobozi bwo kwakira mu bihugu byose bizicumbikiye, by'umwihariko muri Tanzania ubu ifite Abarundi barenga 130,000 kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane k'umwaka ushize. Fleming yagaragaje ko ONU yabonye 3% gusa bya $175,000,000 z'amadolari yari yasabye kugira ngo ihangane n'ikibazo cy'impunzi z'Abarundi. Abarundi batangiye guhunga igihugu hashize hafi umwaka, ni nyuma y'uko Perezida Pierre Nkurunziza atangarije umugambi wo kwiyamamariza manda ya gatatu itaravuzweho rumwe ariko nyuma akayitsindira. Abantu byibura 400 barishwe kuva icyo gihe mu bucyamirane hagati ya polisi n'abigaragambyaga no mu bindi bikorwa by'urugomo mu Burundi. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yasuye Burundi mu kwezi gushize, hasaba perezida kugirana ibiganiro n'abo batavuga rumwe mu yandi mashyaka kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Perezida Nkurunziza yemeye ibyo biganiro cyakora kugerageza guheza bamwe mu bo batavuga rumwe byatumye urugaga runini rw'abatavuga rumwe n'ubuyobozi rwanga uwo mugambi ruvuga ko atari uburyo bwiza bwo gutangira ibyo biganiro. Akarere ka Difa mu burasirazuba bwa Nigeri gacumbikiye abantu ibihumbi amagana bataye izabo. Amahema ari ahantu hose ku ruhande rw'umuhanda munini bita RN1 w'imodoka zihuta. Kaburimbo iba ishyushye ku muriro. Muri ako karere impunzi zaturutse muri Nigeri zibana n'abanyanigeriya bataye ibyabo. Bafite ubwenegihugu bw'ibihugu bibiri ariko kandi bafite ikintu kimwe bahuriyeho aricyo ubwoba bwa Boko Haram n'abanyanigeriya. Matarama Kadogo ni umunyanigeriya kazi yataye umudugudu we hahungana n'abana umunani ajya gushakira agahenge mu nkambi ya Nguru Tua. Avuga ko abahunze Boko Haram ijoro rigijigije mu masaha ya saa munani n'igice mu gicuku kuwa kane ubwo Boko Haram yari igeze mu mudugudu ikarasa ikica abantu. Ngo yafashe uruhinja rukubita mu mugongo aterura undi mwana ku rundi barashyidika. Nabandi bari mu nkambi amakuru ni nkayo ateye ubwoba yemwe nubwo abasirikare ba Nigeri bahacunga abataye ibyabo hamwe n'impunzi bafite ubwoba ntiborohewe babaho umunsi ku wundi. Ibiribwa nabyo byabaye ingume. Mu mwaka ushize ONU yavugaga ko umusaruro w'akarere utazahaza abaturage bagize munsi y'umusaruro usanzwe w'amatoni 100,000 by'ibinyampeke.
Nimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika risaniranira i Washington DC. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro kira cerekeye amagara y'abantu. Ndabara mukije gwaruka namwe bwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Kuvuza abana bavukana indwara y'umutima ni ikibazo kitoroshe ku miryango yabo. Ivyo biruko mu gihe abana bavukana iyo ndwara baguma biyongera. Umwana umwe ku bana 53 bavukana indwara y'umutima nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe gita amagara y'abavyeyi n'ibibondo Match of Dreams yo mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika co mu mwaka 2013. Ibura ry'uburyo mu kuvuza abo bana ni imwe mu mvo nyamukuru zituma batari bake batavugwa mbere benshi bakanahasiga ubuzima. Ibice 20% by'abana bapfa ku isi mu minsi ya mbere bakivuka bahitanwa n'ingorane z'umutima nk'uko icegeranyo c'ishirahamwe Match of Dreams kibandanya kibimenyesha. Ingorane y'umutima iragwiriye mu bihugu bitari bike byo muri Afrika na cane cane ibyo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara harimo n'u Burundi. Ukubura abaganga karuhariwe mu kuvura ingorane z'umutima kuratuma abana bazifise basinzikara. Ibintu byunyugwa n'ikena gy'ibigo bibashigikira nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe ry'abaganga bavura ingorane z'imitima mu gihugu c'Ubufaransa SFC co mu mwaka w'ibihumbi 2013. Tumenyeshe ko inyifato y'umukenyezi mugiye yibungehenze ishobora kuba intandaro y'ukuvyara ikibondo dufise ingorane y'umutima. Aha twovuga nko kutihereza imfungurwa ndemamubiri ntanganguvu hamwe na sanganyangaburo nk'uko urunani rw'abaganga bavura ingorane z'imitima mu gihugu c'Ubuswise FSC babihanura. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kiracuno munsi tugira turabire hamwe ibijanye no kuvuza abana bavukana ingorane z'umutima. Kuri micro muri kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Mu kwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye bwo muri komune na hangwa y'igisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokogwa kugira abana bavukana ingorane z'umutima bashobore kuvugwa. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Uburundi busigaye busohora abana benshi baja kwivuza hanze babaye imitima. Si ukuvuga yuko babuze abaganga canke abahinga kandi bama babasohora baja kwiga hanze. Nuko baja kwiga hanze bafise ubwo buhinga bakabuzana ino mu Burundi.
Kubwanje mbona yuko hokongerezwa abaganga kuko mu Burundi si benshi cane kandi si bose bashobora kuronka amahirwe yo kuja kwivuza hanze.
Icokogwa tutwira kamwe leta nimba twoba dufise abaganga babishoboye kubaronsa ibikoresho bazore babikorera ngo ngabatarinze gufata indege kuja hanze.
kugira ngo boroherwe kuvugwa leta yogwiza abahinga bavyigiye babinonosoye kandi bakagwiza n'inyigisho zerekeye uwo mutima mu banyeshure biga muri kaminuza kugira ngo abo baganga bagwire itabishoboye iterereze n'amakongo
kubera nkino dufate abaganga babari bake babishoboye badashobora kuba bogwiza ibitaro bijejwe kuvuriza ngwara leta irashobora guca irakuntu izira bafasha kwiyunguruza mu bijanye no kuja kwivuza ngwara
tumenyeshe ko ubushakashatsi butarashobora kumenya ahanini cingorane z'umutima zivako ibice 70% byico izo ngwara zivako ntimenyekana nkuko bivugwa n'urunani rw'abaganga b'ingorane z'umutima bo mu gihugu c'Ubuswisse FSC ariko rero uruhererekane rwo mu muryango imiti imwimwe itabi n'inzoga zambiye z'umurengera umuvyeyi afata igihe yibungenze zirabinkwezi ya marere nkuko urunani rw'abaganga bavura ingorane z'imitima mu gihugu c'Ubuswisse FSC babandanya babimenyesha kubwivyo abo baganga bahanura abakenyezi kuja barisuzumisha kuva bagisama imbanyi kugira ngo twumve neza ibijanye no kuvuza abana bavukana ingwara y'imitima tega amatwi inkuru mugenzanje Alain Yves Irankunda adutohoreza mu gisagara ca Bujumbura
ukuvuza abana bavukana ingorane z'umutima ntikorohera imiryango aho ni mu gihe uburyo bw'amafaranga basabwa kugira ngo akurikiranwe gushika kire budashobora kuboneka akarorero umuryango w'ikibondo cha Donatien niyo nkuru ava mu ntara ya Cankuzo wasabwa amafaranga arenga imiliyoni 4 kugira ngo gishobore kuvuzwa mu gihugu cy'u Faransa ntuyaronke iyo ikaba inkurikizi yuko amagara y'uyo mwana yabandanije asinzikara kubwa mikoro make y'abavyeyi abavyeyi kandi baragerageza kwita ku rutare mu kurondera uburyo ariko ntihagire ico bashikako Donatien niyo nkuru atubwire uko vyifashe
twagira tuzanye n'ibazo by'umwana ibazo by'umwana twagwaje gihe kirekire cyane ni gihe cyadusaba uburyo umwe umuntu asohora nk'uburyo twarasohoye turaherego n'ico dufite passport zonyine ariko nta bundi buryo umuntu ushaka kuronka twakunguruza umwana ubwo ashobora kubandanya pfuga
ubukene bw'abaganga babahinga mu kuvura ingorane z'umutima na cyane cyane hagati mu gihugu butuma abavyeyi badahuta bamenya icyo umwana gwaye nayo Burundi Rasmus umuvyeyi wa Niyonizigiye Didier w'imyaka 5 abigitega yatwiganiye ko imyaka 2 yaheze aguma ja mu mavuriro atandukanye y'igitega kuvuza uwo mwana wiwe ivyo vyatumye agurisha itongo kuko atatora mitende bivuye ko abaganga baguma muvura ingwara ya asima kandi atari yagwaye nkuko uyo muvyeyi nayo ubundi Rasmus abandanya tuyagira iruhande y'ivyo umuryango uraba mu bukene butumwe nuko batakironka umwanya wo gukora ibikorwa vy'iterambere vy'urugo vyongeye umugwayi arihebura ko atazokira kubwo kumara igihe kinini atazicagwaye Mahoro Solange w'imyaka 23 atugira uko yaramerewe
benshi baravuga ingwara ngwaye bakaziyumvira ira aravuga ngo nke kugwaye umugera narababara nyene bariko baravuga nyene baguha ngo nke kugwaye umugera nke karuwo wavukanye n'ibyo ishuri haragetse igihe babona yuko nshereba kubera amagara makeya babona yuko ngwaye ngira ngo nshereba kubera kugenda buke buke
naho biruko umugwayi aronsa amahigwe yo gushikira abaganga babahinga mu kuvura ingorane z'umutima arakira nkuko bamwe mu bamaze gukira babitwiganiriye ivyo bigasaba ko babarungeka mu bihugu bifise amashirahamwe afasha abafise bene izo ngorane ishirahamwe umunyasamariya w'imbabazi rikorera mu gisagara cha Bujumbura niryo rikorana nayo mashirahamwe ariko rero impapuro zikenerwa hamwe n'itike y'indege umuryango uravyironde rera ivyo bisaba ko umuryango uterereza incuti n'abagenzi Uwimana Innocent umuvyeyi wa Anino Yela wo mu ntara ya Muramvya yacishije itangazo ku maradiyo kugira ngo aronke imiliyoni 4 zari zikenewe
bace batugati umukuraba murondere umuntu abafasha bamujyane hanze twegwe turashimira Imana yatufashije bakadufasha abana bacu bagakira n'abandi no kubasabira Imana ibafashe batubara bafashe
Igwizwa ry'amashyirahamwe yitwararika abana bavukana ingorane z'umutima na cyane cyane hagati mu gihugu byobangira akamaro mu iterambere ry'amagara y'ibibondo. Vyongeye kandi leta yoshigikira abagwayi mu kubaronsa uburyo busabwa kugira bashikire ayo mashyirahamwe abavuza. Abavyeyi twaganiriye babonako abana babo bovuzwa batarasinzikara. Muri kino gihe ugutabariza abana bavukanye ingwara y'umutima nibicoroshe. Imvo n'umutekano muke ucibonekeza mu turere tumwe tumwe twigisagara cha Bujumbura ari naho abana bavuye mu ntara zo hagati mu gihugu basaba indaro mu mihana. Ivyo rero bigatuma idafisi imijyango bibakira iteba gutabarizwa nkuko inkuru duhabwa na bamwe mu bavyeyi bafise abana bafise ingorane z'umutima zivyemeza. Ugushigikira abana bafise ingorane z'umutima vyobangira kamaro. Twumvirize Alexi Butoyi arongoye ishyirahamwe umunyasamariya w'imbabazi.
Dusanzwe tubikora haheze imyaka ine gushika kuri isaha twamaze gufasha abana nk'abo bashika kuri 105. Nkangira ko ntira nakamu ariko baramviza icyo rya Amerika bari hose yuko bokwitaba. Yabonetse yo isosori biriroye n'ukuri Imana izobahezagira bagira icyo bakoze.
Abaganga karuhariwe mu kuvura ingorane z'umutima basaba leta kwama bakarihishirijwe ubumenyi hamwe no kuronswa ibikoresho kugira abo bana bashobore kuvurizwa mu Burundi.
Uruhara rw'amareta ni ntangere mu gukurikirana abana bavukana ingwara y'imitima. Vyongeye amashirahamwe y'abigenga yofasha muri ico gikogwa. Ishirahamwe gita amagara y'abantu ku isi OMS rihanura gushiraho ibigo by'ugusuzumiramwo abafise ingorane y'umutima. Akarorero ukugwiza kwavyo muri Algeria byatumye igitigiri c'abana batari bake bavurirwa muri ico gihugu nkuko amakuru yaho abitumenyesha. Ku ruhande ishiramwe yigenga yotanga uburyo mu gufasha gushikira ubuvuzi vyoroshe. Abaganga bo mwishiramwe Chaîne de l'Espoir yo mu gihugu c'u Bufaransa bakorera mu bihugu bishika 30 vyo ku isi harimo n'ivyo muri Afrika barashikira abagwayi mu bihugu vyabo. Abana bashika 5,000 bafise ingorane z'umutima barabagwa ku mwaka nkuko tubisanga mu cegeranyo c'iryo shirahamwe co mu mwaka wa 2014. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kuvuza abana bavukana ingorane z'umutima, tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga Constantin Nyamuzangura yanonoso ingwara z'umutima aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Constantin Nyamuzangura, ndabaramukije. Ni ryari mwemeza yuko umwana vyukuri afise yongorane y'umutima akwiye kuza kuvurizwa mu bihugu byo hanze?
Bivanye n'ingwara afise bikavana n'urugero igezeko, umuganga w'inyene arashobora kuvuga ati iyi ngwara aho bigeze irashobora kuvugwa. Ubu rero turafise abashobora kubavura hanze, dushobora kuvugana tukabarungikira bakadufasha kubavura.
Mbega kugira ngo murinde mufate iyo ngingo kubarungika hanze, murisunga ukubaho kw'imiryango kwa kino gihe?
Ego cane, turaraba uburyo bw'umuvyeyi, turaraba uburyo bw'umuryango. Usanga ahanini umuryango ugira akigoro ko kurondera nk'ibijanye n'ibipapuro hamwe n'ibijanye n'uburyo bwo kwiyunguruza nk'itike y'indege.
Irishira hamwe munyasamara y'ikigongwe murakorana rero?
Novuga ko ryo ari ryo ritubera ikiraro hagati y'abaganga bo ngaha hamwe n'abaganga bo mu bihugu bitandukanye bifasha abo bana. Ibikoresho biracari bike cyane, hanyuma n'ubuhinga kugira ngo dushobore gutangura kubukoresha ngaha mu Burundi turacafise urugendo, kuko ahanini bakoresha ibyo bita chirurgie cardiaque à cœur ouvert, bisaba ko umuntu abanza guhagarika umutima akawugurura maze agaheza akavura uyu mutima urwaye. Mu Burundi ubwo buhinga ntituraburonka, turizeye cyane yuko dushobora gutangura kubikora.
Usanga kandi abanyagihugu benshi batamenya ni ryari umwana abafise iyo ngorane, ugasanga ntibamenya ni ryari bumuvuza.
Ibyo bimenyetso rero nibijanye n'ukudakura, umwana ugasanga ntatora ibiro, umwana ugasanga ntaba muremure ku rugero n'imyaka bafise. Hariho ibijanye no guhema nabi, n'abana bama bafise indwara zo guhema nabi bakazitiranya na bijya by'indwara z'amahaha. Hariho n'ibindi bimenyetso usanga umwana ahinduka ku rukoba, ugasanga cane cane ku minwa no ku nzara, ugasanga umengo inzara zirirabura canke zarahindutse ingene zimeze. Urumva rero mu ncamake n'ugutangura kwiyumvira ko iyo ndwara ishobora kuba yaramufashe canke yavukanye iyo ndwara y'umutima.
Ni giki mubona leta yo bafasha mu rwego kugira ngo nawe mushobore kuja ku rugero rugero rwo gufata gufata izo ngorane z'imitima z'abana mu minwe
no gufasha ibitaro bimwe bimwe biriko biratera intambwe mu kuvura izo ngwara ku buryo abo bana bose turungika hanze tukora bingene twoshobora kubavurira ngaha nyene abahinga babinonosoye bashobora kubaga umutima mu ntara zo hagati mu gihugu twosaba yuko abaganga cane cane bakira abo bana bomenya kubarungika hakiri kare ico nashaka kumenyesha nuko kenshi izo ngwara zikunda kubagwa umwana atararenza umwaka umwe kuko harawusanga iyo umwana atanguye gukura ashika nk'imyaka 2 usanga amazi yararenze inkombe canke ugasanga umwana afuye mu mezi ya mbere y'ubuzima bwiwe
muganga Constante Nyamuzangura ndagukenguruki
ndagukengurukiye cyane nanje
Urakoze Alain Ivirankunda kuri aya majwi nicyo kiyago dushikirije tumira amategato mukumviriza indirimbo inshuti n'amagara iduhanura kubungabunga amagara yacu ariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kuvuza abana bavukana ingorane z'umutima gwaruka gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu mugangana itamunyana uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura
none Niye hemitiboha abakenyezi bibungenze kugira abana ntibashobore kupfukana ubwo bumuga.
Burya ntibitegwa na banyina na gatoya. Ningorane iba umuntu ari karivumba umbanye kwa nyina wiwe. Na muti uhari abaganga boha abavyeyi bibungenze kugira bakingira abana babo bibungenze ku ngwara y'umutima.
Mbaza ndakwishura.
Shaka kubaza iyo ngwara ico bivako
abahinga barerekanye yuko nta gituma kibonekeza barabutora gushika ubundi rero haje umutima uri kuri yubaka niho ikibazo kihabera
mbaza ndakwishura
hari ikintu cyo bagitegeje ngo bakurikirana umuvyeyi gushika yibarutse kugira ngo nimba ari umwana avukanye iyo ngwara bamenye ati dusizwe kumukorera iki amuganga
umukuru w'igihugu yaratanze itegeko yuko umuvyeyi wese yibungenze yikurikirana kwa gusa imbanyi yiwe gushika ashika n'ico kibondo kubonana n'umuganga na vya bipimo bigenewe kugira umuvyeyi barabe ko byose bigena neza rero muri ico gihe umuvyeyi abikurikiranyije hari amahigwe yuko bashobora kubona hakiri kare ikibazo kiri ku mwana yibungenze hama bagaheza bakabitegekanya inyifato bufata ari kumenya ikintu ico kibondo kije umuvyeyi yovyifatamo eka n'abaganga bo bari hafi kugira bakinye ico kibondo
Gwaruka n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaye insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
Mbega iyo ngwara y'umwana avukana umutima ahi wacuga muganga hoba hariho uburyo bukwigwe kuvura iyo ngwara kugira umwana kire
Mu Burundi hari abaganga babinonosoye kuvyerekeye ingwara z'umutima ariko murazi yuko bisaba uburyo budasanzwe n'ivyuma bikomeye naho rero haragahaze aho abaganga bahari kandi babinonosoye ko babura ibikoresho bikenewe kugira ari uwo mutima babaga arico bashobora gukora kugira uwo mwana bamusubize umutima ukora neza cyane
Mbaza ndakwishura
Birashoboka yuko umwana akiri mu mbanyi yuko bashaka kubona yuko iyo ngwara yo bayifite cangwe birashoboka yuko bo mukingira akiri mu mbanyi kuburyo yovuka afise amagara meza
Ego cyane birashoboka yuko abaganga babona hakiri kare yuko umwana ari mu mbanyi afise ikibazo ari cy'umutima eka nikindi cyose kijanye n'ubuzima bwiwe hajya kumeza 4-5-6 kirya gipimo bita ekografi basaba abavyeyi ngo bagirishe nikugira barabe yuko umwana yibumvye neza kandi bihimba byose nkenegwa biboneka biba byamaze kuja mu kibanza
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nagomba kubaza muganga ntamunyana nikihe kintu boza barakora nko ku bantu babasaza kugira nk'umuzukuru w'umuntu nk'umwe azavuke amerewe neza iyo ngwara atayifise dufate mu miryango yari hari
ico umuntu akwiye kumenya nuko iyo ngwara y'umutima abana bavukana si kuvuga ngo bivuye kuri basogokuruza kuko burya basogokuruza usanga baragwaye ingwara y'umutima kuri ubusaza canke yindi ngwara yatumye bakina ingwara y'umutima ico mumenya nuko abana bavutse kuri abo basokuru bakwiye kumenya ikintu bifata kugira birinde za ngwara z'umutima umuntu aronka ariko arakura ari mu gufungura neza acancane kugira imyimenyerezo eka n'izindi nyifato nziza zibereye mu buzima bwa misi yose umuntu akwiye kugira gire amagara meza
mbaza ndakwishura
mbaza inyifato ababyeyi bofata kugira ngo bareke kwibaruka abo bana bafise ingorane y'umutima wuguruye
inyifato nuko iyo kwitura abaganga kukanu kose yumva katamumereye neza ekagize ikibazo abaganga bahari kugira bamubere umuco kuri ibyo bibazo byose ari karibaza
koze muganga munyana kuri zo nyishu ayugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo incuti namagara kaduhamagarira kubungabunga magara yacu duhijamba abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye atashimye kwivuga izina atangura turamutsa natwe turamuramukije abaza ati be ingwara y'umushishito bita estoma mu gifaransa itegwa n'iki irakira muganga Anita twishurire n'uyu munywanyi
haribonekeza ingwara z'umushishito zitandukanye hariho ico bita ibisaya no kuvuga handi ugira ibikomere umushishito hariho ico bita gastrite bimeregwa nabi kwera umuntu anwa inzoga zirengeje canke bigategwa n'itabi ikindi kintu rero kugenda kwibonekeza ni kansere umushishito umushishito burya wononekara kuko ibintu dufungura muganga yakwakiriye ntihamenya umuti yoguha iyo hageze ku ngwara ya kansere bigora na kuyivura kuko umushishito waba amaze kononekara akana takintu gishobora kuyihindura
uko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa ya basokuru uno munsi uvuga uti uvyara nabi ugatukwa n'abakwe bikubwiye iki
umwana wawe umureze nabi ageze mu bigero yuko yogira ingaruka mbi bivanye n'uko ataronse n'indero ariko yigenza uko atari kwigenza ugasanga biko bigaruka ku muvyeyi bakavuga ati wareze nabi
bikubwiye iki
umugani werekeye abana n'abavyeyi iyo umuvyeyi rero atitwararitse indero y'umwana kuva akiri muto ngo amwereke icakuye gukora ciza mu buzima ya akuze agakura na yandero mbi canke nke yaronse usanga bimugiriye ingaruka mbi mu buzima bwiwe bwa misi yose
bikubwiye iki
abarundi bakera bari baciye ubwenge cyane iyo uvyaye birakenewe yuko utanga indero nziza ku bana bawe kugira ngo ejo canke ijya yejo bagiye kubaka urugo canke bagiye kubaka izabo abakwe babo nibabanze bahave babatuka
bikubwiye iki
ureze nawe umwana wawe agiye gushinga urugo rwiye yerekana indero mbi mwamuhaye hama abantu yagiye ko hariya ku mugabo wiwe baragututse ngo wareze nawe
arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kuvuza abana bavukana ingorane z'umutima nshimiye Alain Ivirankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundivoa@gmail.com canke murungi ku butumwa bugufi kuri 68 23 88 71 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliana inamahoro
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika. Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ikiganiro kira. Mu masegonda make cyane saa 12 mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha. Kuri miko mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndabifurije umunsi mwiza, mubane n'Imana.